Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Umukuru w'igihugu cyo Burundi yavuze ko ariko aritegura kugira amahera yanyegejwe mu mazu n'abantu ahinduka ibipapuro. Evariste Ndayishimiye avuga kandi ko yindi nyishu yo kuzamura ubutunzi bw'igihugu ari ugusaka ayo mahera y'igihugu akayagaruza. Ayo majambo yavugiye mu masengesho yo ku munsi wa gatatu ahabwa iyihe nsiguro n'abizi bijyanye n'ubutunzi. Inyishu ni mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa kane Ntwarante mu 2023 muri komushikirizwa na Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze muri iki kiganiro cy'urunani rw'ibimenyesha makuru. Ku munsi wa gatatu niho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuga zimwe mu ngingo ategekanya gufata kugira ngo akure igihugu mu bukene. Hari mu masengesho yatunganijwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Ingingo ijyanye no guhindura ibipapuro amafaranga yoba anyegejwe ntibwari ubwa mbere ayivuga.
Mose mwasanze ibyo bihara n'abigize ibipapuro niho muzovyemera. Niho muzokora ko niko dagwa. If the Hiram Nitwas, Zamigiri Papu, Hasigaya Kamaya and Gihu, Yazan Muriban Kalibash, Yazan Mavanikan. Koko Moose in his hand, how Moosey, O Moose in his hand, how Fuga Gavafisaman, Hen and Gomri Berube, Novata Vivira Kalang, O Moosey, Uzo Korokaki Suma. Why ye Quisoko Uzo Tahamuhiru Sagri Hiram Papu? Muchendaho, Muchako, Kabako, when you were told to Muchamucha, I didn't know. Chanze ngira umusako kugira bihere tugira umusako ejo mukumva ngize umusako ntimuze gutanga abashinga bateka arabitoye erega nta zindi solution turi mu ngwano y'abantu bateye ingwano yo gutera igihugu kibigikene gufata amahera ya Berbe yose bakayakurayo bakayatwara bagaca banyegeze baratugwanije natwe tuzogwana abashinga bateka kizima bavyeme ngiye gupanga yewe upanga karere amahera tegerezwa kuba amahera y'igihugu burya notisi yiwawe yijyane muri banki reka nze ndabereke ko ijya noti atari rwanyu.
Uwizi by'ubutunzi Chanel Girumugisha abona ko ivyo byo gutesha agaciro amafaranga nyegeje bidashoboka kuko benshi bayavunja mu mafaranga y'agaciro.
Nibaza yuko atanu umwe abadashaka yuko ayo mafaranga aheza akagwira kuko yashize mu mazu ntaba ariko aragwira ariko baratinya kuyashira mu rucuruzwa mu rudandazo kubera kime twitaro climat des affaires kitameze neza. Aravuga ati je amafaranga yanje nashya mu bucuruzi ahavaherayo canke ndatangura ntera imbere bice biboneka hanyuma amafaranga bace bayansindako canke ati jewe amafaranga ninayashira mu mabanki kugira ngo data ndonke inyungu ya socre bankere nikihari umuntu arashirayo bakarara bamenye bati naka ageze ku mafaranga ngana gucya bigaca bigutera umutekano muke murazi bihari araza ati zana amafaranga turazi ko yafise zahaze terera umugambwe terera igikorwa kanaka canke turakuboha ugajuje mu mutekano muke kubera ayo mafaranga rero bagaca baprefera kuyavunja amafaranga y'amadorare amafaranga y'agaciro bagaca babika niga n'ivya bindi n'abantu bo hanze batakizana imitahe bazana umutahe bakubone ko amafaranga hama bakwiruke ko
kubwa Chanel Girumugisha abategetsi b'u Burundi bakwiye nyabuna gushiraho icuka ciza cyo tuma ubutunzi butera imbere hakuguma basamaza abarundi.
Nibaza yuko irya mvugo ari ugusamaza abantu kugira ngo abantu bose bumve bati bwa bundi abarongozi dusigaye dufise bari ku murongo kuko uravye ivyo bariko baravuga ni ibintu bizima. Wowe uvuga uti kumugaragaro umuntu yivye amahera ngo niyombo kingwa gende ngo yashire kuri banki konti ni ngo azoba babari umengo ibintu bijanye n'ukwiba kubera byabaye ingeso umengo nakosa ririmwo aho kuvuga ati ahubwo reka tubafate amafaranga asubizwe mu kigega cya leta hanyuma twishimikije amategeko tubahane kugira ngo nabandi babonegweho. Muramaze kubona niyo bageze bati reka dutangure twiruke ku bantu bagize ubunyonyezi bigaragara bafata bato ariko babandi twese twumva ntibabubahuke bahereye kuri barya na ba bato ntibokubahuka naco bokora kuko acabona ati ahantu nanaka yafashwe je nije bosiga.
Muri gitugutu mu mwaka uheze w'2022 ikigega cy'isi FMI cyasohoye icegeranyo cyerekana ko Burundi ari igihugu gikenye kurusha ibindi ku isi aho umunyagihugu abeshwaho n'amafaranga dashiki dolari rimwe ku munsi. Aha akabari naho ikiganiro ku isoko kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabakengurukiye ngira ko ndabike banura naho ubuta
cyari ikiganiro ku isoko.